karahara mu ruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Niteka gusubira kubana namwe banywanyi bikiganiro karahara mu ruganda ntibacura. Ikiganiro cyo muri kukwezi kwanda mukiza umwaka w'2023 tubayagira ihangiro giterambere Burundi bwihaye. Kuwa 2021 ndamukiza mu gisagara cha Bujumbura harabaye ihuriro rijanye n'iterambere. Leta yakoranije abahinga mu bisata byose ngo barabire hamwe ishusho ry'u Burundi mu mwaka w'2040 hamwe no mu mwaka w'2060. U Burundi buzoba bumeze gute? Hakenewe iki kugira buhashike? Muri kino kiganiro c'urunani rw'amaradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba agateka kawe hamwe n'imbonesha kure Renaissance turababwira ishusho bahaye u Burundi muri iyo myaka byangombwa abahinga basanze bikenewe kugira uwo mugambi ukunde. Mbega u Burundi bwoba uri mu nzira igana kuri iryo hangiro? Murumva uko Abarundi babibona. Ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura muriko mugishikirizwa na Jewe Ines Gakiza nkaba ndabahaye ikaze. Igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'2040 kikaba giteye imbere mu mwaka w'2060. Iyo ni ryo hangiro leta ya Evariste Ndayishimiye yihaye. U Burundi ku bwa leta kizoba ari igihugu cagwijije umwimbu, umunyagihugu wese azoba ashobora kuronka ivyankenerwa yifuza. Mu Burundi nta busumbasumbane buzoba bukiriho, nta bushomeri, nta n'ubukene bizoba bikivugwaho. Bumfisi Niyongere aducire ku mayange iyo mbono ya leta.
Kubwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye icirwa mu ngiro y'imbonera kazoza yo mu mwaka w'2040 izotuma u Burundi buba igihugu aho umuntu wese afungura neza akaba mu nzu ya kijambere, aho umwana wese azoba aronswa ubumenyi bw'akanovera, aho uri mu bigero aronka akazi kabereye, eka n'umukozi wese akaziganizwa kazoza kiwe nk'uko biri muri iyo mbonera kazoza. Ubutunzi bw'igihugu buzoba bushigikiwe n'inyubako za kijambere zigezweho. Igisata c'uburimyi bwa kijambere gisigaye gihiganwa mu makungu, igisata c'ubutare n'agataka gikora neza kandi cinjiza amafaranga. U Burundi buzoba ari igihugu gitanga amahigwe ngana mu bisata byose by'igihugu. Muri ico gisata c'iterambere nk'uko kibonwa n'umukuru w'igihugu, amaherezo y'iyo mbona kazoza n'uko u Burundi bwoba igihugu kirangwamwo umwimbo mwinshi mu byo bwikorera, ibizotuma haba impinduka mu bijanye no kubaho kw'abarundi maze bakaramba kurusha uko bahora. Ico gihe bazoba bafise ivyankenerwa vyose bakenera, igihugu kizoba kizira ibijanye n'ubusumbasumbane, ubushomeri, ubukene mu nzira zose zabwo. Kugira rero Burundi bufate inzira bwifuza, iyo mbona kazoza y'igihugu coba cigaba kikigaburira mu mwaka w'2040 kikaba giteye imbere mu mwaka w'2060. Izoba ishingiye ku iterambere rihagaze ku bikorwa vya leta, ibikorwa vy'imigambi, iterambere y'igisata c'abikoreye ivyabo no kwikora ku butunzi kama igihugu gifise.
U Burundi igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'2040, mbega hakenewe iki kugira bimere uko? Kugira iyo ntumbero ya leta yuko u Burundi kiba igihugu kiri mu nzira y'iterambere mu mwaka w'2040, kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060, hari ibitegerezwa gukogwa. Amahoro kuri bose, intwari ibereye hamwe no gushira hamwe ku Barundi bose. Ivyo biri mu vyasabwe ko vyobanza gushigwa imbere n'abari bitavye iryo koraniro igira kabiri ku bijanye n'ubutunzi ryasozerewe ku wa gatanu heze igenekerezo rya 2021 ndamukiza. Karine Dusabe abitubwire.
Iruhande bitegerezwa gukogwa mu kunagura ubutunzi abari bitavye iyo nama baragarutse ku bintu nyamukuru bishobora gutuma intumbero iyo ariyo yose ishikwako. Ahanini ni ukugira amahoro mu gihugu. Floribert Ngaruko ajejwe ibihugu 2022 harimo n'u Burundi mu ibanki y'isi yose yongera ko kwitwararika guteza imbere ubumenyi bw'abanyagihugu.
Premier facteur c'est la paix. Il faut avoir la paix.
Ikintu cya mbere gihambaye na mahoro. Nta gihugu na kimwe cyateye imbere mu gihe atamahoro gifise. Uyu munsi mu Burundi hariho amahoro, je niko ndabifata. Ubu rero kubera ayo mahoro ahari, dukwiye kuja kugikurikira, naco ni intwaro nziza. Aha ariko mvuga intwaro ibereye, ndayitandukanya n'ingingo ya gatatu ivuga ibijyanye no gukarihiriza ubwenge abanyagihugu.
Parce que le troisième facteur donc je vais l'annoncer, c'est les capacités techniques, le renforcement des capacités.
Muganga Crespin Xavier ajejwe gutunganya ibikorwa by'amashirahamwe yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi avuga ko igikwiye cyane cyane ari uko abantu bishira bakizana gutyo bagashobora guterera kugira umugambi wo guhungura bahunze igihugu kugira nabo baze guterera muri uwo mugambi.
En tirant les leçons de l'histoire et du passé du Burundi, une gouvernance
dufatiye ku cigwa dukura muri kahize ku Burundi, intwaro yubahiriza bose ifatira ku bwigenge bw'uriwe wese mu guserura ibyiyumviro byofasha mu gukuraho bimwe mu bitera injyane, bigaca bifasha mu gushigikira amahoro ku kiringo kirekire, bigatuma haba urunani hagati y'Abarundi. Mu gihe huboneka ako gahengwe ko tuma n'impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi zitahu uka zikaronka ubwigenge, abana babo bagakura neza batazashobora kubaka Burundi bw'ejo.
Imico myiza y'intwari ibereye niyikwiye kuranga urwo rugendo rwerekeza kuri uwo mugambi nk'uko abitavye koraniro babandanije babivuga. Iyo nama ikaba yabaye inyuma y'iyaheruka kuba haraheze hafi imyaka ibiri muri munyonyo 2021. Kuri bamwe iyo nama ya kabiri yarihuse na cane cane ko ivyari vyapfundikiwe muri iyo ya mbere bitari bwashigwe mu ngiro. Ku bandi kandi babona ko izo nama zibiri hari ikintu ciza cerekana ugushaka ko igihugu kiva mu bukene kirimwo.
Uburundi bwoba none buri mu nzira igana kuri iryo hangiro akanya na kabanyagihugu.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Abarongoye igihugu ngo ntibarumva neza ibijanye n'intwari ibereye. Uko niko abanyagihugu baganiriye n'urunani rw'amaradiyo RPA inzamba n'imbonesha kure Renaissance babibona. Urundi rero ngo ntibuzopfa bushikiriye iryo hangiro ibintu bigumye uko biri muri kino gihe.
Twebwe nk'abanyagihugu dufise icyizere gishyitse cy'uko rizoshika. Bibaye nuko tubona ingene igihugu gitwawe ubu, aho tubona mu bisata byose by'igihugu igiturire cyamaze kwaka indaro, aho tubona ibikorwa bikorwa bigahabwa abatabishoboye kubera bari mu mugambwe uri ku butegetsi, hanyuma bigahava biba iby'impfagusa. Aha turavuga nk'ibinye by'inyubako rusange, ama infrastructure sociale, aho tubona bubaka amabarabara ukabona nyuma y'imyaka ibiri barabara rirasambaguritse, aho tubona inyubakwa zitanga ifuta zirahenuka. Turabona akarorero k'inyubakwa y'Igitega y'indi nkino yabomowe n'umuyaga. Ibyo byose bikatwereka yuko hatagize abashigwa imbere kubera ubushobozi bafise ko bidashobora gukunda ngo izo hangiro zishikweko. Rero nk'abanyagihugu twari tubona umengo zari nk'indoto, kiretse bihindutse, tukabibona ko bihindutse, aho umuntu ahabwa ibikorwa nk'uko yabishoboye ntabihabe kubera ari mu mugambo uri ku butegetsi kanaka.
Sinizera neza ko iri hangiro leta y'u Burundi izoba yarishitseko, kubera hariho byinshi byagiye byemerwa na leta ariko bitigeze bishyirwa mu ngiro. Kubera yuko Burundi bwacu ni igihugu cyiza nibyo, kandi gishobora gutera imbere umwanya mutonya, ariko ikibazo dufise ni kimwe, nuko intwaro zose ziza zitigera zishyira imbere iterambere ry'umunyagihugu mutoya. Benshi rikwe girako dusanga harakabirunaka menga niko kajejwe kujya igihugu rero mu gihe hatarabaho intwaro ibereye bizogorana ko tubona iterambere mu gihugu cyacu burundi abategetsi bacu bagomba kumenya yuko bahari bari ku butegetsi baje bafise ishusho baje bafise igikorwa cyo kuba abasuku b'abanyagihugu kuba abasuku b'abarundi ntabwo rero bagomba guca bafata iby'abarundi byose mu babyikwigere ko ahubwo twebwe abarundi nitwe tugomba kubaha ko izi twagomba kubaha ko noneho nabo bakatuja imbere rero hatarabaho intwari ibereye ntabwo bishoboka ikindi kandi nuko igihugu kiba gitekanye gifise amahoro n'umutekano kandi n'abenegihugu nabo baguwe neza
aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bamye bategura imigambi y'iterambere kuva kera harabaye ibyo bita le plan quinquennal n'imigambi bayitegura kandi u Burundi burafise ibintu byotuma buja mu bihugu biteye imbere muga murabe neza intambamye dufise niniya ni abategetsi abajeje ibya politike abajya imbere y'abandi iyo rero igihugu gifise abategetsi bikwegerako bakwegera ku kagwi k'abantu bakeyi n'icyo gihe ubutunzi buraheza bukahamererwa nabi rero njye ndavye intwaro ingene imeze ntishobora kugushikana ku iterambere kuko hagati y'abatwara bo nyene ntibumvikana ntibahuza ku kintu kimwe cyo guteza imbere igihugu n'umunyagihugu baraba utuntu tw'uturyango utuntu tw'ubugenzi ibyo nabyo siko politiki y'igihugu igenda iyo niyo ntambamye niniya dufise hariho ibintu byerekana yuko natwe twatera imbere hari ibihugu kera byari bikenye mungabo biri mu bihugu biteye imbere akaro zijya za Singapore Ubushinwa Ubuhindi ibyo ni ibihugu kera bitari biteye imbere cyane mungabo kubera bifite intwaro nziza yitaho iby'igihugu n'abanyagihugu ibyo bihugu birateye imbere
ni kuki hakenewe intwari ibereye kugira u Burundi azobe ari igihugu ciga bakikigaburira mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Umutumire wacu yari yitabiriye iryo huriro riherutse arabisigura.
Karahara mu Rwanda.
Umutumire Faustin Ndikumana yanononsoye iby'ubutunzi agereranya intwari ibereye mu by'iterambere ry'igihugu n'umushinge w'inzu. Umushinge utubatswe neza, inzu iruhira gusenyuka naho yoba yubakishijwe ibikoresho by'ubukomezi bunini. Umukuru w'ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo, nawe nyene abona ko intwari ibereye ariyo itegerezwa kubanza gutsimbatazwa mu gihugu.
Mu bisanzwe intwaro ibereye niyo base ya byose igihugu kigira gitera imbere hari icyo bita pearabre rero ni ibintu bijyanye n'iby'intwaro ibereye kugira bibanze bihe icyo no kwita fondasiyo mu bisanzwe intwaro ibereye ni nk'iyo umuntu ashaka kubaka inzu dufate ku iterambere ry'igihugu turifashe nk'umuntu ariko arubaka inzu urabanza kugira fondasiyo ikomeye iyo fondasiyo rero ni intwari ibereye niho byose bihagarara ayo mamire nibyo uvuga ati ibyo usanzwe ufise ubutunzi kama wokorera ko mugabo fondasiyo ni intwari ibereye aho ni ku mfatiye nko kuri organisme y'umuntu aho umubiri w'umuntu intwari ibereye ni haya twita immunity turakunda kuvuga ngo umubiri w'umuntu uragira immunity ugabasa bawukingira igihugu gifise intwari ibereye niho gifise immunity guhangana n'ibibazo byose kitafise intwari ibereye cyakimera nk'umubiri ugira indwara z'ibyuririzi nyinshi urumva rero intwari ibereye niwe ibyavyo kuko intwari ibereye nituma ubwa mbere hoho no gutunganya imigambi bitaza planification cyose ko tura vision kubya bitunganywe neza ifata intumbero ni intwari ibereye ibikora intwari ibereye nituma hashingwa amabanga abayashoboye kandi bafise ubuhinga kandi bakontorogwa intwari ibereye nituma abagwiza tunga bizera igihugu bakinjiza imitaha intwari ibereye nituma amakora atozwa neza ntanyumbuzwe intwari ibereye nituma gestion budgetaire igenda neza amahera akorerwa mu muco ntasesagumwe intwari bereye niyituma abinyenye kugira navuze ati yabagwiza tungabiriza imita intwari bereye niyituma mwe byakwezwe na sundari bikomera mu gihugu kwezyo abantu ntibapfusa baba sasangiye ubwoko badasangiye intara badasangiye imiryango badasangiye imigambwe intwari bere irababumbira hamwe intwari bere nituma abantu baronka ubutungane bagakingigwa akarenganyo bahagabanuka intwari ibere nituma demokrasi isasagara amatora akaba meza hagabantu bagahayanwa abashoboye bakaje imbere hatabanjya wangura urumva rero intwari bere nituma ibyo byose biba
ukwitaho ubutunzi kama bw'igihugu ngo biraheza bigakurikira ishigwaho ry'intwari bereye Fosa Ndikumana yerekana icizere afatiye kuvyo leta yiyemeje gukora yashize muri uwo mugambi wayo harimwo ivyo gutsimbataza intwari bereye ariko aributsa ko ibikogwa arivyo bizotuma ibintu bihinduka
ibyo rero bibaye ntushobora gucuvuga kuti ubu rero kwivyo tubifise reka ro tuje kuraba ubutunzi kama igihugu cy'u Burundi gifise dufise iki dufise uburimyi n'ubworozi dufise ubutare tukagira turisme tukagira icyo no kwita mu gifaransa position géographique de plaque tournante muri aka karere gutuma hari ibintu by'amaserivisi imwe imwe dukora ibyo bine rero ucubikorerako kugira bishobore kuzana umwimbu remeza ryaterambire mugabo ibyo bine uza kubikorerako hahandi wamaze kwasesanura bijya twavuze by'intwari bereye bitahari ubwo burimyi n'ubworozi ntabwo uzobona ayo mamina zonyuruzwa ntuyabone izo ngenzi ntizizoza uzozi uburyo buzobura abayinfrastructure rusange nta kigenda intwari bereye ibuze isura y'igihugu uzosanga itameze neza urumva rero ibyo suko turavuga by'abinzi bitari byose bica bihagara urumva rero intwari bereye niza gushyigikirana bya bindi by'ubutunzi kama igihugu kiba gifise hanyuma rero bimaze kuduga rero n'umuntu ashaka kuti none itunga byo rigira isura bikanywe gute repartition de revenu intwari be niza gutuma rero na repartition de revenu igenda neza ugasanga abantu ntibasumbasumbana ugatodo kubasanze naho abari nini abantu ntibatunga umurengera gusumba abandi ugasanga amagara yifashe neza y'abantu kubera ubuvuzi ugasanga iby'indero byifashe neza ugasanga abantu habayeho neza amabarabara ni meza ibyo rero nyibuza bita bikwerekana ko ryaterambere ryabonetse hamba intwari bere nayo ikacyagara muri ibyo bintu intwari bere ugakwanya igiturire turire niwe mwasi wa mbere w'intwari bere biratse kuko igiturire cyo gituma byose n'agati y'akazi na muntu ugahungabana no kunyuruza amatungo y'igihugu urumva rero icyo giturire cyo kugira kigwanywe rero urumva nacyo gisa gihagurukirwa kuko nzo gituma n'inzego za leta zidakora administration ikora neza wajye gituye nawe bifatira gutica bifatira mu guhana wajye gituye bifatira kugira amategeko meza wajye gituye kugira inzego zikomeye zikontorora wajye gituye bituma ubutungane bukora bugahana kudenosa wajye gituye bikaba ku mugaragaro byose ni ibintu bitegeza gushaka byakozwe kugira iryo terambere turigire nibaze re turavye ubunyi ibiriko birakogwa twarabonye yuko ibyo hanyuma by'2040 hariho inkingi bise engagement de l'etat iyo engagement de l'etat twe tubona tuti niyo ihurirwamo n'izo by'intwari bereye iyo rero nibaza yuko yabaye pirie nini ikomeye iyo rero nibaza yuko tuzoyikorerako kuba yishizemo tukabona yuko ariyo iyo katuti leta icyo yokora ku bijyanye n'intwari bereye bibaza kubu hageze ko abantu baje bakaraba tukaraba ibikurikira ngaho gushikuno munsi tubona intumbero ariko biraza musanga ibyo se byitera mbere si ibintu bicaye mu mwanya umwe mu mwaka umwe ibintu bigenda buhoro buhoro ngo igihambaye nuko wamaze gufata intumbero urumva twizere rero yuko tugiye kuraba yuko imvugo igiye kujana n'ingiro
naha ncuti banywanyi nciye nsozera ikiganiro karahara mu Ruganda ntibacura ca kuno kwezi kwandamukiza nkuko mwavyumvise leta yihaye ihangiro ko mu mwaka w'2040 Uburundi buzoba ari igihugu ciga bakikigaburira mu mwaka w'2060 naho hakagera ari igihugu giteye imbere ariko uwo mugambi mwiza ukazoshoboka ari uko gusa mu gihugu abanje gutsimbatazwa intwari bereye intwari bereye mwavyumvise igereranywa n'abasoda bafasha umubiri w'umuntu kugwanya ico cose co wugwaza leta ihamagarirwa rero gushira mu ngiro ivyo yiyemeje muri uwo mugambi wayo. Ndashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi abatumire badufashije kuremesha kino kiganiro nibagiye na bagenzanje ba Radio Inzamba nimbonesha kuri Renaissance twateguriye hamwe kino kiganiro kuri micro mwari kumwe na Ines Gakiza ndabike banuye na ubutaha.
Cari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA Inzamba na Radio Television Renaissance karahara mu ruganda nibacura.